Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kanere n'igenekerezo rya 2025 nyakanga mwaka 2025 ufite namwe bagenzi mashini yo kwikira ragizamba gacyakawe ndabahaye miriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izigiro nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu ku mutumba bwerere zone rugombo basaba umugisi si kubahiriza ibyakuye matora aheruka y'abakuru b'imitumba mu gihe kuri uyu mutumba witwa Laurent Yahaga ariwe yatsinze ariko wemejwe ngo abe ariwe aburongora ni Jerome Ngendakumana usanzwe arongoye umuganga utsinze DFDD kuri uyu mutumba wa Rugerere. Igihugu cy'u Burundi uyu munsi gisimishaguye mu manga biturutse ku butegetsi bubi bwa CNDD-FDD buboheye amaboko imugongo abarundi aho ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu bigeze aho umwansi ashaka. Ibyo bivugwa na Leonard Nyangoma arongoye umugambi wa CNDD ni mu gihe kuri uno wa gatatu wari uramutse uhimbaza imyaka 31 ubayeho asaba ko hoba inama gukoma yo kurabira hamwe ingende usubira kuba agahegwe igihugu. Abadandaza bafise amazu ya kera ku ibarabara ry'igihugu ku nomero 63 na yakikuje isoko nkuru ya Muyinga basabwa kuyabombora bakubaka amazu meza ageretse kabiri canke karenga. Ibyo byashikirijwe muri ino ndwi na musanteri wa komine Muyinga Medeb Sago mu nama yagirishije abanyagihugu iyo ngingo bakaba batayakiriye neza. Samikaza
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki. Ku mutumba Rugerere zone Rugombo muri komine Cibitoke mu ntara nshasha ya Bujumbura havugwa kunyurana kuri hagati y'abagabo babiri abo nabo ni Laurent Muyahaga yahora arongoye uyu mutumba akaba ari nawe yatowe basubire kurongora na Jerome Ngendakumana arongoye umugambi wa CNDD-FDD kuri uyu mutumba akaba nawe ashaka kubutwara. Abanyagihugu kuri uyu mutumba basaba umugisesi kubahiriza ibyavuye mu matora bagatwarwa n'uko bitoreye. Inkuru tubibaza mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana
avuga ku mutumba wa Rugeregere zone Rugombo komine Cibitoke intara nshasha ya Bujumbura amenyesha ko hari kutumvikana ku worongora uwo mutumba. Ibyo biruko mu gihe Laurent Muyahaga yahora atwara umutumba kuva mu 2005 akaba ari nawe yatsindiye kubandanya w'urongora mu matora aherutse ngo yoba atari kwaroroherezwa na Jerome Ngendakumana atwara umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba nyene kuko ngo nawe ashaka kuba ari watwara umutumba. Abanyagihugu n'agashavu kenshi bakaba basaba umugwisesi kubahiriza ibyavuye mu matora hagatwara uwo bonyene bihitiyemwo. Abanyagihugu bawo kuri uwo mutumba bakavuga ko aho ibintu bigeze bitoba ibyo kugumiza mu rufuri ahubwo ko byoja habona maze abategetsi b'igihugu bakareka ko amabaririmba demokarasi mu gihugu kandi atakwishira no kwizana bikibaho. Bagasaba ko Ntuyahagarora batoye yokingirwa ntagirirwe nabi kuko ngo naho biruko umugwise siwo wahavuye wongera gutangaza mu nyuma ko Jerome ariwe yabaye uwa mbere mu gihe bizwi neza ko mu matora yabaye atarengeje amajwi 440 mu gihe rora yari yatowe ku majwi 2630. Amasoko yacu aho kuri uwo mutumba akatumenyesha ko rora asigaye araramye buca kuko abambari ba Jerome baguma bamuhigira cane nayo abashigikiye uwari yatsinze amatora bakaba ngo batanguye gufatwa ku bwinshi. Ibyo byose ngo bikaba bikogwa n'akagwe kari inyuma ya Jerome karongowe n'uwitwa Elias Bizimana. Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru kwa radio Inzamba gateka kawe twagerageje kurondera mu stantire wa komine Cibitoke co kimwe n'uburongoye mu gusesi muri iyo komine nyene kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka.
urakoze Pacifique Nkeshimana tukiri muri politique uno munsi gihugu cy'u Burundi ngo gisa n'icaguye rwanda kubera ubutegetsi bubi bw'umugambi CNDD-FDD ivyo bivugwa n'umugambi CNDD wari unare Nyangoma uwo mugambi uvuga ko ibisata nka byose by'igihugu bigeze aho umwasi ashaka muri kino gihe uvuga cyane cyane nk'ibyerekeye ubugizi bwa nabi bukuma bwibonekeza kudahana ibyaha itotezwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanira agateka kandi na muntu ndamenyesha makuru kujya ibiturire no kunyonora amatungo ya leta tega amatwi Leonard Nyangoma umukuru w'umugambi CNDD akaba yivuze kuri uno wa gatatu igihe uyu mugambi wari uramutse uhimbaza imyaka 3 umwe ubayeho
ntawuvuga amahano n'amabi leta y'umugambwe CNDD-FDD iriko irakorera abanyagihugu ngo ayamare ico mwomenya ico twomenya nuko uyu mugambwe wagize ubusuma ubuhizi ingeso yo gutwaza mu kazu bakoresheje inzego z'umutekano n'imigwi bahaye ngo iyo ntwaro rero irazirana n'uwo wese yubahutse kudoma urutoki ku bitagenda neza uwo wese ayihinyuje canke ayikebuye acacika umwansi wo gucisha ku buhombo iyo ntwaro yari ishize hejuru y'amategeko nta tegeko na rimwe yibanga ikitabuzwe co n'amasezerano ya Arusha yavuye kure cane n'ibwirizo shingiro riyakomokako tubyihweje neza rero igihugu ifatiwe amaboko imugongo n'akagwi kishira hejuru y'amategeko karazwi ishinga n'ubunyonyezi n'indandende n'amaronko tutibagiye ibyubahiro birengeje noneho ubu byabaye urudumi uretse amataxi n'amakori y'umurengera n'interano zo ku nguvu kandi agashahara kugize imana karonka akazi kama hahandi ntikigira kaduga ubu umutegetsi wese aho agiye ahaciye kwiyamamaza ubona ko bama mu myiyamamazo abanyagihugu baho bakubitirwa kugaba izo badafise hanyuma ngo bazana amagi zana amasoro baragiye inzego zose z'inyomekerano yaba inama nshingamateka na nkingu z'amateka canke urwego rw'ubucamanza dusanga izo nzego aho kuvugira abanyagihugu no gucungera leta ahubwo zikingira ikibaba bwa bubisha bukorerwa abanyagihugu bisa rero nuko atanze guziriho kira noneho nta n'uwazitoye ni naco gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kose kugira ngo duhabuze ubwigenge na demokarasi twahabiye kuva kera kugira igihugu cacu kive mu kaga kirimo kandi birashoboka yikuru mishaka
kugira ngo habe agahengwe mu gihugu Leonard Nyangoma asaba ko hoba inama gukoma idakumira yo kurangira hamwe ingene yasubira kuba icyuka ciza mu gihugu no gushiriraho intwari bereye abanyagihugu dusubire tumumvise
twebwe turemera amahoro turemera ubumwe turemera ubwigenge turemera demokarasi ari naco gituma twebwe tubona ko igihugu gishobora kugaruka mu nzira y'amahoro n'umutekano biciye mu biganiro hagati ya leta imigambi tuditse na leta n'imigambi itavuga rumwe na leta ibyo biganiro bigasozegwa n'ikoraniro rukokoma rizohuza abarundi bose biciye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abaserukira imigambwe inama ihuza twovuga nk'abarundi bose ibyo biganiro rero birakenewe kandi birihuta imbere yuko uyu mwaka wa 2025 urangira maze twinjire mu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na 2026 igihugu caronse inzego nshasha mfatakibanza zijejwe kugaruka ntituze mu gihugu abarundi bafise amahoro mu mitima yabo amahoro mu ngo zabo kugira rero ibyo biganiro bize bigende neza nuko bitangura imitima y'abanyagihugu iri hamwe hakagaruka icuka ciza mu gihugu abarundi bagasubira kwizerana ibyo rero tuzobibona mu gihe umukuru w'igihugu Varisito ahagaritse kwamba yidodombeye inzego wenyine yishyiriyeho agatangaza icyese ko ubwicanyi buhagaritswe mu gihugu maze akiyemeza kugarukana icuka ciza mu gihugu bitegetswe kugaruka kugaragazwa n'iyi nuko abafungiwe ibyumviro byabo bareku imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi ishobora gukora ku mugaragaro ubutegetsi buhagaritse itotezwa ry'abatavuga rumwe nabwo ubutegetsi bufuse imanza za ngondagonde zikurikirana abarongoye imigambwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hafuswe imirwi yose y'abagwayi yashinzwe n'umuhari n'umugambwe uri ku butegetsi duhereye ku mbonerakure amaradiyo yaturiwe asubiye kugurugwa amasindika asubiye gukora adacugwa bufuni na buhoro
inzamba
abadandaza bafise amazu ya kera y'idandarizo ari ku ibarabara ry'igihugu muri standatu be n'ayandi akikuje isoko nkuru ya Muyinga ku ngwa mukuru w'iyo komine basabwa kubomora ayo mazu ngo kuko ashaje agaha isura mbi mu ngwa mukuru wa komine Muyinga maze ngo bakubaka amazu meza ageretse kabiri cyangwa karenga byashyikirijwe bindwi na mutandiri ya mbete bisago arongoye komine kandaza bafise amazu muri ibyo bibanza batakiriye neza n'abantu nkuru ya Eveline Keshwa
iyo ngingo yo kubaka amazu y'idandarizo ageretse kabiri cyangwa karenga ku nkengero y'isoko nkuru yo ku mugwa wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza ntiyaguye neza abadandaza basanzwe bafite amazu ku ibarabara ry'igihugu nimero 6 no ku mpande z'iyo soko abo badandaza bavuga ko icyumviro cyari cyiza ariko ishyirwa mu ngiro ryacu bigoye cyane abadandaza bavuga ko kubaka inzu igeretse muri kino gihe ubukene mu gihugu bwo gukora amakara ugata atari ikintu cyoroshye
ingingo muri rusange ari nziza ariko uraje ubukene igihugu kirimo biraboneka neza ko iyo ngingo kuyishyira mu ngiro koi kwenyeero tusawa na kuwa kwa musitanteri ko yoba arabangira kuiyo ngingo kuko na kwenyene arazineza ko ibikoresho byo kubaka byazimbye cyane hafi inshuro zishika nka 5 ugereranije n'ingene ibyo bikoresho byagugwa mu bihumbi
Musanera Amede Misago avuga ko iyo ngingo atari nshasha ku badandaza kuko yari yarabisezeranye nabo mu gihe atari cyakure cyane Monique Imenyamenya ni uko hari abashyika babiri bariko barashyira mu ngiro iyo ngingo yo kubaka amazu ageretse abadandaza ngo babona batazobishobora bazovugane n'abafise uburyo babubakire
aya mazu ari ngaha n'abanyagihugu basanzwe bari basumbye inzira nama niba none abantu nabo kuva mu mirongo indwi bacururutsa nibo bahombye atatubunguye ngaha rokaka dasirare yaha ndayifise mu biro ahari hatangwe ku mbu zo kudandaza izaje komersiyali hari amasezerano dufitaniye yo gutangura mbere no kurenga yararenze abakiye batangura murabibona kandi ababene amazu turazi ko bubatse amahetaje ahandi za Bujumbura barazidugije anaho zaduze ku ivyatsi tuzosezeranya kwa ibyo twasezeranye udashoboye kububaka navugane n'abashoboye kububaka niyubakire bamusige hasi nabo bazabakorere hejuru
abo badandaza basaba nyabuna uwo mutegetsi kutabasaba amananiza bagatangazwa n'uko ayo mazu anebagura acuzuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku mugwa mukuru wa politike Igitega
abasigwa abandi iyo nzima mwake baritwarira wahoze arunguye intara ya kera ya Ruyigi n'uwahora arunguye komine ya kera ya Ruyigi Cubahiro Jeremi ko bariko babanyaga itongo ryabo ku Kenye kandi bahafitiye impapuro zemeza ko ari rwabo ngo babazwa n'uko buramatari wa Uhumuza yafashe ingingo ntabanduka ashikiriza iryo tumbo abo bagabo. Inkuru ya Juliet Muzinga.
Nkuko bishikirizwa nabo basigwa ba Mark Niyonzima bavuga ko itongo papa wabo yari hawe na leta mu mwaka wa 2021 ngo ibibazo byatanguye papa wabo agiye kurima muri iryo tongo uwitwa Bujaba akamubuza yitwaje ko yari umutware muri icyo gihe. Abasigwa bavuye bashingisha urubanza kubahuza barava baratsindwa ariko hadakurikije amategeko.
Papa wacu Niyonzima Marike yahawe itongo na leta mu 2021 ingana na hegitari 4 rikaba riri muri komine ya Kera ya Butezi muri komine bwa Gereza Karine Munyinya agacimbiri ka Rubyagira. Impapuro zo guhabwa itongo zose turazishyize n'igitasi twarihiye cy'iryo tongo turagishyize. Turiko turatoteza kunyaga itongo ryacu n'uwahoze arongoye intara ya Kera ya Ruyigi izahake Bujaba afadikanije n'uwahoze arongoye komine ya Kera ya Ruyigi Cyubahiro Jeremy. Bakaba bariko batunyaga itongo ryacu babicishije kubarongoye intara nshasha ya Buhumuza. Ibyo byose bakabikora bitwaje ibibanza ibyicaro n'ibiti bigeze kuba bafise. Bakabikora bitwaje igikenye n'akagagazo.
Abasigo bavuga ko ibintu byavuye biba bibi aho buramatari w'intara ya Buhumuza ari kumwe na musitanteri wa komine Ruyigi yabanyaga itongo ryabo akarishikiriza ishirahamwe Irembo riserukirwa na Bujaba hamwe na Cyubahiro.
Haciye tugenda turashingisha urubanza kubahuza rwo ku mutumba wa Munyinya ariko ryabaye ibara rero aho ku munsi wa kane tariki 18 z'ukw'icyenda mu 2025 buramatari w'intara ya Buhumuza ari kumwe na musitanteri wa komine Ruyigi yatunyaga itongo ryacu arishikiriza ishirahamwe Irembo riserukiwe na Bujaba na Cyubahiro. Umwavoka tuburanira yarabwiye buramatari ko yoreka guhonyanga amategeko amusaba ahubwo ko yotegeka Bujaba na Cyubahiro kareka igikenye n'akagagazo byabo bakareka kutunyaga itongo ahubwo bakaja kwitaba ubutungane. Buramatari yamwishuye ko ingingo yamaze gufatwa kandi ari nk'abanduka.
Uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye Cyubahiro Jeremy umwe mu baregwa n'aba basigwa kubwiwe arahakana ko buramatari yabashikirije itongo akemeza ko itongo riri mu minwe y'ubutungane kandi barindiriye ingingo izofatwa n'ubutungane.
Urakoze Julienne Muzinga. Leta y'u Burundi iherutse kugira indinganizo nshasha y'intara amakomine n'amazone aho intara zagabanutse cyo kimwe n'amakomine ariko akaba yabaye manini. Amazone nayo ariyongera ishirahamwe Tarsempe mwihwezo ryakoze kugira iyo ndinganizo igirire akamaro abanyagihugu. Mu byo bisaba harimo ibikorwa byahora bikorwa muri komine byokungurizwa muri zone nayo imigambi y'iterambere yahora irangurwa mu bushiranganji yimukire muri komine ariko ibyo kugira ngo bishoboke leta itegerezwa gushyiramo uburyo no kurondera abantu babishoboye. Tega amatwi Fosendi Kumana arongoshira hamwe Tarsene.
Ibikorwa byahora bikorerwa mu ikomine bishobore kurangurirwa mu izone kuko izone ubu biragaragara ko ariyo yoba yegereye abanyagihugu cyane. Nimba yo twaba tumubwira ko biriko birakorerwa mu ntara, ikomine rero yoyo iciba aho barangurira imigambi y'iterambere yahora myinshi ikorerwa ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji mu maministeri yose ivye kurukira mu ikomine bayikurikiranire mu ikomine. Icyo gihe intwari zayegereye abarundi kuko ibyari hejuru byaje mu ikomine mugabo za serivisi umunyagihugu arondera arondera mu ikomine zija muri zone ajya zibonera mu izone imwegereye hanyuma noneho intara ikibitse two kwita hagati na hagati y'ubutegetsi bwo hejuru mu mari muri leta mu bashikiranganji na bwa butegetsi bwagiye hasi mu makomine. Iyo rero icya kabiri ni uko haboneka rero uburyo bw'abantu babishoboye guherekeza mu makomine ayo mafaranga nizo komite ziba zigiye mu makomine abantu babishoboye ibikoresho logistiki na infrastructure n'ibikorwa remezo bishobora gutuma abagiye gukorera yo baronka aho barara amabiro meza turakoze abazo na seri zihari ayo ma interineti ari karakora. Ibyo ni ibintu bisa bikenerwa muri iyo komine kugira ikomine imere nk'ikintu gishobora kwakira amaserivisi avuye hejuru ubugira gatatu nuko racharumbirwa uburyo bukwiye kugira uwo mugabe uje mugi niho fatemye ngo umujyo umuntu umugabe utatwara uburyo uratwara uburyo ubugira gatatu gatuti mu kubitunganya capacity organisationnelle yihute kuko haracariho ubudasa bw'indinganizo mu ntara n'indinganizo nko mu bushyiranganji bw'ubutungane amaparke amatirinari usanga gipfukira za ntara za kera biracari mu rusopane igipolisi amarevyo militere ndetse n'ahandi usanga haguma yandinganizo ya kera kandi turi mu ndinganizo nshasha ibyo bigatuma abanyagihugu bajuragirika ubwira gatanu uri amategeko nta mategeko ategeza guhinda ubwira ntabe intambamyi kuko hari bishaka kugira imirimo ugasanga amategeko avuga ibindi ivyo rero kaba appareil juridique ikwiye ituma ico kibazo kija mu ngiro ubwa gatandatu ni ukuraba ico bitabona ivo macro politique mu kirundi muri hejuru mu nzego za leta zo hejuru ivo kuba habaye ico bita strategie de développement local ni ukuvuga leta ikavuga ati twifuza iki iryo terambere twifuza hasi ni irihe tuyifuza gute icerekana rero ingene iyo ndinganizo nshasha izotuma iryohangiro bifuza rishika habe ugufatana kw'indinganizo nshasha n'icyifuzo cya leta
ntungatuce dusozera n'amakuru nkaba nshimiye muri mesi konside yombi ugashimira na bagenzi banje ko wese ufite iciwe afashe kuyatorokaniriza mugire aho bamubaho y'imwanya mu byanyu n'agafana